mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Naramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Mu Burundi ikiro cy'isukari kikubye inshuro zirenga ebyiri, kiva ku mafaranga 3,300 kigera ku mafaranga 8,000. Icyemezo cyo kuzamura icyo giciro ntiyakiriwe neza mu baturage.
Ibidasa by'ibiciro by'isukari byo kandi ibona ni ibintu biteye ubwoba abanyagihugu. Turi mu bukene ntangere, abanyeshuri bagiye gutangura amashuri, ubukene babudusizemo bw'amakaye. Isukari agiye kubura burundu, umuntu azayinywa asaba umuntu kubera igifite.
Uwo ni umwe mu baturage. Intumwa z'u Rwanda nk'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu nama muri Angola, batandukanye ntacyo bashyizeho umukono. Abarundi b'impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba HCR kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo bazabashe kujya mu ishuri ku gihe. Uburusiya bwahungishije abaturage babo mu mijyi mito itandukanye y'intara ya Kursk iherereye hafi y'umupaka wa Ukraine. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Icyo gikorwa kibaye hafi y'indwi zirenga kuri zitandatu inyuma y'uko inteko za Ukraine zinjiye mu ntara ya Kursk mu Burusiya, bisa n'uko Burusiya buriko bukora ibitero byo gusubira kwigarurira iyo ntara. Batangaje ko bwasubiye kwigarurira ibisagara bito bito bitari bike kuva mu ndwi irangiye byari byafashwe na Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bafashe ingingo yo gutegeka abantu baba mu bice bya Risky na Komtovsky biri ku birometero 15 ku rubibi Burusiya buhana na Ukraine kuhava. Buramatari w'intara ya Kursk Alexei Smirov yabitangaje ku rubuga Telegram. Yamara Alexei Smirov ntiyavuze igitigiri cy'abazo kugwa mu bisagara byegereye urubibe na Ukraine. Hari ibisagara bitari bike biri ku birometero 15 uvuye ku rugo rubibe. Abantu barenga 150,000 baba mu ntara ya Kursk bategerejwe guhunga ingo zabo kuva Ukraine itanga ibitero muri iyo ntara ku itariki 8 y'ukwezi k'8. Intego za Ukraine zatangaje ko zinjiye gushika ku birometero bitari bike ku butaka bw'Uburusiya, zifata ibisagara bito bito bitari bike.
Indege z'intambara za Israel zahitanye abantu 16 mu gitondo cy'ejo kuwa mbere mu ntara ya Gaza. Abategetsi ba Palestine bavuze ko abapfuye ari abasivili. Fidel Niyongabo.
Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyasambuye ibikoho 20 birasa rokete by'umugwi Hezbollah n'ibibanza bya gisirikare by'uwo mugwi mu bumanuko bwa Libani. Ibitero byakozwe mu ntara ya Gaza byasambuye inyubakwa iri mu ikambi impunzi yahitwa Nuseitar hagati mu ntara ya Gaza. Yahitanye abantu batari munsi ya 10, abandi 13 barakomereka. Abandi bantu 6 bishwe mu kindi gitero cya Israel mu ntara ya Gaza, harimo abapasoni 4 n'abana 2. Uyu munsi kandi igisirikare cya Israel cyatangaje ko mu gitondo cyo kumusubira imana rokete zigera kuri 40 zarashwe ziturutse muri Liban zigana intara ya Galile yo mu buraruko bw'igihugu cya Israel. Zaguye mu gice kiri mu buraruko bw'intara ya Golan. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi w'imana yatangaje ko ibintu bitifashe neza ku rubibi hagati ya Israel na Libani. Abantu 2,000 baba ku rubibi hagati y'ibihugu byombi baravuye mu byabo. Netanyahu yavuze ko ibintu bidashobora kubandanya uko biri muri iki gihe. Yavuze ko abategetsi ba Israel bazokora ibishoboka byose kugira bagarukane abanyagihugu bavuye mu byabo mu ngo zabo.
Ngozi Okonjo-Iweala, umugore wa mbere akaba n'umunyafurikakazi wa mbere washinzwe kuyobora umuryango w'ubukungu ku isi OMC, azashaka manda ya kabiri y'imyaka 4, iya mbere nirangira mu kwezi kwa 8 k'uyu mwaka utaha. Nanone Fidel Niyongabo.
Umuvugizi wiwe Ismaila Dieng yatangaje iyo nkuru kuri uyu wa mbere. Yavuze ko Ngozi Okonjo-Iweala yatangaje cyane ko afite umugambi wo gusubira kwitoza mu kiringo kigira kabiri mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OMC. Dieng yavuze ko Ngozi Okonjo-Iweala afite imyaka 70 muri iki gihe yafatiye kuvuga yuko ibihugu bitari bike bigize ishyirahamwe ayoboye zerekanye ko bimushigikiye. Kiringo cyo cya mbere cyo kuyobora ishyirahamwe OMC kigizwe n'ibihugu 166 kizorangira mu kwezi k'8 mu mwaka w'2025. Umugwe waserukira umugabane wa Afrika mu ishyirahamwe OMC basabye icyese ko igikorwa cyo kumugena mu kiringo kigira kabiri cyo kuyobora ishyirahamwe OMC cyotangura mu buryo bwa vuba bushoboka. Gushika ubu ntabandi bazohiganira amabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC barabitangaza ku mugaragaro. Okonjo-Iweala yashikiye amabanga yo kuyobora ishyirahamwe OMC mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2021. Yari yagenywe kugira ahindure ibintu muri iryo shyirahamwe.
muri Irani Nargis Mohammadi wabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka ushize ubu akaba ari muri gereza aratakambira amahanga gufasha abanya Irani kazi kurandura ikandamizwa bakorerwa inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo
Nargis Mohammadi abitangaje imyaka 2 nyuma yuko imyerekano iyobowe n'abafasoni itanguye muri Irani wikete yanditse ari mu ibohero ryashizwe habona n'ishyira hamwe ryiwe kuri uyu wa mbere yasabye amakungu ufata ingingo ziboneka asabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rigafata ingingo mu gihe hari ama leta atwaza gahotoro yishimikije deni kugira akandamiza abapfasoni Nargis Mohammadi yatangaje ko imyerekano abapfasoni batanguje nyuma ko umupfasoni w'umunyayirani w'umukurde Masa Amini yarafite imyaka 22 yishwe ari mu mvuto ku itariki 16 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2022 hari inyuma yuko ahagaritswe yagirizwa ko yarenze ku mategeko agenga kugena abapfasoni bategerezwa kwambara Muhammadi yaragwanije ayo mategeko asaba ko abapfasoni bibifuka igitambara mu mutwe kiranga idini rya Islam yaragwanije kandi igihano cyo gupfa muri Iran ari mu ibohero ryitwa Evin rikumugwa mukuru wa Iran Tehran kuva mu kwezi kw'11 mu mwaka wa 2021 abana ba Nargis Mohammadi barahawe ku giti ciwe agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2023 igihe yarapfunzwe kuva habaye revolution ya Kiislamu muri Iran mu mwaka wa 1979 abapfasoni muri ico gihugu barambara igitambara mu mutwe gifuka umushatsi n'izosi iyo bari hanze
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Joe Biden ejo kuwa mbere yatangaje ko polisi yitwa Secret Service ikeneye izindi ngufu niyo ishinzwe kurinda umukuru w'igihugu Vice Perezida wa Repubulika abayoboye igihugu n'imiryango yabo Biden yabivuze nyuma yuko undi mwicanyi yari agiye kwivugana Donald Trump wahoze ari umukuru w'igihugu ubu akaba ari kandida w'ishyaka ry'abarepublikane mu matora yo mu mwaka utaha wa 2024 nanone Fidel Niyongabo
Perezida Joe Biden yabitangaje nyuma yuko ibintu biboneka ko ari umugambi wo kugandagura Donald Trump yahoze ari perezida uteshereshwe mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru imbere yuko yinjira mu ndege ya kajugujugu itwara umukuru w'igihugu izwi ku izina rya Marine One Perezida Biden yashimiye Imana kubona Trump atacyo yabaye Perezida Joe Biden yavuze ko bigaragara ko abajejwe gucungera umutekano w'abategetsi bakomeye muri Amerika bakeneye gufashwa kurushiriza yavuze ko Kongere ya Amerika itegerezwa kubaronsa ivyo bakeneye yavuze ku rwego bakorera rushobora kuba rukeneye kandi abakozi biyongera kuba hari abajejwe gukingira umutekano wa Perezida Donald Trump bararashe umuntu yari yitwaje inkoyo mu bwoko bwa AK-47 yari hafi y'ikibanza Trump yariko akiniramwo golf mu gisagara ca West Palm Beach muri leta ya Florida kumunsi w'Imana w'indwi turangije ibiro bijejwe gutohoza ibyaha muri Amerika FBI bivyatangaje ko biriko biratohoza ibyabaye nk'igeragezwa ryo kugandagura Trump uyo mugambi wo kugerageza kugandagura Trump ubaye amezi abiri gusa inyuma ko Trump ariko yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka arashwe ku gutwi n'inkozi y'ikibi igihe ariko yiyamamaza mu gisagara cya Butler muri leta ya Pennsylvania
ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze Fidel Niyongabo uyatugezezeho nshuti banywanya ibijwi rya Amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ku mbuga nkoranyambaga Facebook Instagram na YouTube adresse ni VOA Radio Yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika Radijwi rya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika Mu Burundi uruganda rwa leta rukora isukari Sosumo rwazamuye igiciro ikiro kimwe cyaguraga amafaranga 3,300 cyaruriye cyane kigera ku mafaranga 8,000 abaturage babyakiriye nabi Desire Hatungimana edutegura inkuru irambuye
Kuri w'Imana ku mugoroba n'itangazo ry'ihinguriro Sosumo rihingura isukari ryasohoka rimenyesha abarundi ko ibiciro byahindutse haba ku baguzi no ku badandaza kilogarama imwe yahori gugwa amafaranga y'amarundi 3,300 yadugijwe ishigwa ku mafaranga 8,000 isukari iri mu bintu abantu benshi bakoresha ku rugero rutandukanye kuva ku bana gushika ku basaza isukari kandi rifashishwa mu guhingura ibindi bifungurwa nk'imikate amandazi n'imitobe itandukanye ari nacyo gituma iyo ngingo yabaciye ivutu bamwe muri abo bakoresha isukari mu buzima bwabo bwa minsi yose bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko baduza ibyo biciro ku rugero rurenga 100% ataneza bipfuriza abarundi benshi ntibabona uko bagiye kugenza muri kino gihe abana batanguye ishuri
idasa cyiciro fiskaje ko ndabona ibintu biteye ubwoba abanyagihugu tumukene ntangere abanyeshuri bagiye kutangura amashuri ubukene babudusizemo bw'amakaye sikaragiye kura burundu umuntu atsayinywasa ba muntu kweri yifise
nubwo ko ari ingingo y'incamugongo none igihugu ari we wese leta yadugije igiciro mugabo ntiyigeze yiyumvira ingene yoduza n'imibereho y'umwenegihugu
muri sosumo bavuga ko kuduza isukari ahanini byatewe n'uko nabo ibikoresho bakura hanze byaduze ku rugero runini cyane Aloyize Ndayikengurukiye arongoye iryo hinguriro avuga kandi ko kubona leta yaremereye abandi badandaza kuzana isukari mu gihugu bakayigurisha yarenga 10,000 navyo biri mu bituma isukari y'u Burundi iduga igiciro
twisunze hanini bwa mbere itegeko nshikiranganje ordonance yahaye uburenganzira abarundi bose bifuza kudandaza isukari ko bashobora kuyidandaza bayikuye hanze muri iryo tegeko baravuga ko ibiciro bizovana n'ukuntu amahera bayiranguyeko hanyuma kubyerekeye isosomo y'uko ibiciro bizovana n'ukuntu tuyikora iyindi mbo nyamukuru inakomeye mbere ni uko twebwe mu ishyiramo isosomo ibikoresho dukoresha kugira duhingure isukari byaraduze haba ku isoko mpuzamakungu canke ku isoko ryo ngaho iwacu
Noel Nkurunziza umunyamabanga mukuru wa Abuko ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi avuga ko iyo mvugo y'urongoye isosimo idafashe namba
ubwa mbere rero ni iduba ry'ibiciro rije mu gihe kitari cyiza ikeneye kandi nuko ari iduba ry'ibiciro rije ritaravye ireze y'umuguzi sosumo canke inzego za leta tubaza yuko izafise intumbero zimwe n'abadandaza uko leta zirakunga kutunganiriza bose ariko umudandaza yirondera inyungu gusa ariko gituma tutibaza yuko kuja gushyira ku rugezo rw'abandi ababigenga badandaza nta kuna kumwe zo kumvikana
abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika barafise icyo basaba leta
kuno ndabibona kuri leta yoraba ukuntu ibikira n'amabarebare isukari kaboneka ku giciro n'amabarebare nk'5,000 5,800 n'itishi cyane
leta ejo twabisaba nuko yadufasha ikaraba abantu bakuru n'abatonya ko bashobora kubaho
Noel Nkurunziza wewe avuga ko leta itarikwiye guhiganwa n'abandi badandaza mu gushinga ibiciro akayisaba nyabona gushyira imbere ineza y'abanyagihugu bayo
cyo tuma twasaba yuko leta yosubiramwo ku neza y'abarundi ku neza y'abaguzi icyo giciro bahize bagisubiremwo leta igira kigoro ntiyishinge kujya guhitaganwa n'abagwiza tunga bigenga kuko umuntu mbere ya leta sico kimwe na cyane cyane k'ibyuma bya sosumo no kuho kwa sosumo atari ku neza y'inyungu muri ku neza y'abarundi bose
ishyirahamwe sosimo riri mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushyira uburengero ku rubibi Burundi buhana na Tanzania ni ku bilometero 160 by'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ryashinzwe itariki 13 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'1982 ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza kugira ririmo ibikaju ryongere ribihingure mu isukari ribone kuyidandaza iryo hinguriro mu gushingwa ryari rifise intumbero zine kuronsa isukari ihagije abarundi guteza imbere urudandazwa mu karere k'ubumanuko bushyira uburengero bw'u Burundi guha akazi abanyagihugu muri ako karere be no kugumiza mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yakoreshwa mu kurangura isukari mu makungu Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Intumwa z'u Rwanda neza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira muri Angola kuwa gatandatu n'ejo bundi ku cyumweru ariko inama yarangiye badashyize umukono ku byo bagezeho ibindi kuri iyi nkuru na Venuste Nshimiyimana
muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya Rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri Reko ziyamya yuko zitarazihotegwa na wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirimo mugizindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya Rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wa zalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri Congo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politiki ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu bitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi byo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikaba ku bushake bwazo nta gahato. Zimwe mu mpunzi ziri muri inkambi irimo Abarundi barenga 30,000 zisangiye inama hari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura nabyo umunsi ku munsi. Niyo Kwizerwa Adija ni umugore mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi.
Burya twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ibibazo ugiye kurima mukumvikana n'umuntu wakoteye umurima hariya hamuhejeje kurima ukakiza kubona uwundi muhewe ngwiyi ni shamba ya muyomba ukuri hajya twari tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta senkimire tukuhije toni huza kumenya kuza ku murima ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere.
Muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano. Ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya Rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi.
Abamwe mu rwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya Congo bita abazalendo bazunguruka mu nkambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byama byatera uruhagarara mu mpunzi ariko hagataho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya Congo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamo abasirikare bafise ibigwanisho abazalendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi zizame zibone ibikoresho bishyira umuriro kandi ari byo zahunze ari nabyo zitinya.
Ese niki abazalendo bishyuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi? Ngenda kumana Jean Claude ni umuyobozi asite ya Gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama.
Abazalendo bishyuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitabijyanye n'amategeko. Senere turagisabye ko mu cyamake ibyo yabwiye abazalendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera senere batagize ne bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize.
Mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu 8 irimo abakongomani 4 n'impunzi zine.
Kaniro jem ndiko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugee bicarana n'abazalendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise. Rero icyizere jem njanye nuko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye jem mbonye umenga bizogira akamaro ku barefugee.
Mu mwaka w'2021 ndetse n'umwaka w'2022 abantu bitwaje ibigwanisho bake ko kuba mu mayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi. Ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri Repubulika Demokarasi ya Congo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwase n'ubworozi. Bedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sanje mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barasaba HCR kuborohereza gutahuka vuba kugira ngo abana babo azabashe kujya mu ishuri ku gihe. Ibindi tubibaza umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Zimwe muri izi mpunzi ziri muri izi nkambi zavuganye n'Ijwi rya Amerika zivuga yuko hari izifite abana b'abanyeshuri bamaze umwaka urenga batiga. Kuri bo hari n'abamaze imyaka irenga ibiri batiga kubera yuko nta mashuri aba mu nkambi z'agateganyo. Kubera uku kutiga kw'abana b'Abarundi bari mu nkambi z'agateganyo za Kabimvira na Sange, bamwe muri bo birirwa basabiriza abagenzi barimo imodokari ziba zivuye Uvira zijya Bukavu, abandi nabo ubasanga muri za resitora no mu mazu basabiriza ibiryo. Aba twabasanze ku modokari ya agence ya Mapasa yari igiye Bukavu basabiriza.
Kandi no turasaba badutana ndabwa gusa bakadutekerera badutekerera ngo mwambe amatu byo kwiga tureke ibi bintu byo kujya turahirira dusegereza mu barabara. Kubera inzara ni igituma tujya ngo dusega turasesengeza turatana mu gato tukagura gafu tugasarangira twese atuko basaba nk'uko mwebwe muri abakuru bacu mugenda kudusabira badutahane. Amarero tujya kwiga turebe igihugu cyo gusegereza mu barabara.
Shimi Imana Floribert no mugabo uri mu kigero cy'imyaka 33 y'amavuko amazu umwaka wose muri inkambi ari kumwe n'abana be babiri biga mu mashuri abanza amye yuko bifuza gusubizwa mu Burundi kwiga ariko bakangirwa gusubizwayo bataragera mu nkambi ya Mulongo uri muri territoire ya Fizi
twe turasaba leta y'u Burundi ihungure tujana abana mu mashuri n'abashaka kujya mu nkambi batujane vuba kugira ngo twandikishe abana mu mashuri baze kwiga
Ikitegetsa Nyesi na Nezia Ndayisenga bafite abana batandatu bavuye mu Burundi biga mu mashuri abanza ariko bamaze umwaka urenga muri Kongo batiga bemeza yuko abana babo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara no guhotegwa iyo birwa basabiriza
Ekyo bundi bafashe umwana ngana ukunyamukura bya Frambe umuntu w'umugabo kubera gusega abandi bana barazimirira iyo onye
ibazo nyene k'inzara no kurara hasi ntitugiraho turara webwe ubwana buradutukurira ko kubera inzara Eheraba hageze yaho tujya turahiga hano tuza gucingera bagiye guhiga gasombe babakubitirayo bakabakorera bya furamba abantu baba mama none twebwe twisabira yuko mwodusabira bakadutahana muhiri wacu bakadushirira abana mu mashuri
amwe mwashiramwe yigenga yo muri Uvira yandikishiramwe gyaro ni gita impunzi rya sere na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi abasaba kuvana izi impunzi mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi kuko ziteza kavuyo muri Uvira gusa mu rwego rwo kugabanya ubucucuke buri mu nkambi z'agateganyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu cumweru gishize yimuriye mu nkambi ya Mulongwe abarundi barenga 600 kubera uku kutiga kw'abana b'impunzi z'abarundi bamwe mu babyeyi basanga bizagira ingaruka kuri kazoza k'abana babo
buri munsi baratonda ku mugoroba kugera kuwundi mugoroba usanga bakira guhera mu gatondo ku mugoroba basega abantu
mbagenda bavuga hehe nahe
aha kuri Rompwe Murongwe hose usanga ari kugenda barasega mu mazu ku mabarabara nakazi ku kugenda barasega nta kindi kintu bako ingaruka zabo bariko baratakaza indero n'imico bazokura ari ibintu by'ibinebwe bimenyereye gusega nyene ntacyo bazovamo
izi nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira ziri muri territoire ya Uvira zirimo impunzi z'abarundi zirenga 5000 nta mashuri azibamo amashuri yigamo abana b'impunzi z'abarundi aba mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe ziri muri territoire ya Fizi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impamvu itajyanye izi impunzi mu nkambi za Mulongwe ahari amashuri ari ugukega cya Tanganyika cyari cyuzuye gifunga umuhanda Vedas Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
radio ijwi rya Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashakashatsi mu bya politiki bavuga ko abagore bashobora kuzatora umukuru w'igihugu bavugamiye cyane cyane kuri Vice Perezida Kamala Harris kandida w'ishyaka ry'abademokrate naho abagabo babogamiye ahanini kuri kandida w'ishyaka ry'abarepublikani Donald Trump Thomas Kamirindi arakomeza
kuva mu 1984 abagore bajya gutora bahora biyongera muri buri tora rya perezida wa repubulika kurusha iryari banjirije abashakashatsi bavuga kandi ko abagore batora abademokrat ahanini kurusha uko bahamajwi abarepublikani Kwinjira mu matora bitunguranye kwa Vice Perezida Kamala Harris bisa n'ibyabashyuhije nanone kurushaho. Erwin Covey numwe mu bayobozi b'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusesenguzi mu by'amatora gitangaza icyegeranyo cyitwa The Cook Political Report. Iki kigo gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Arlington muri leta ya Virginia mu nkengero za hafi cyane ya Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
We have seen a pretty significant shift
babonye impinduka zikomeye mu byiciro bitandukanye by'abaturage by'umwihariko mu bagore bashobora kuzaha amajwi umudemokarate uri kuri nomero ya mbere kuri tike kurusha uko bari bameze igihe kandida yari Biden abiraburakazi nibo bashobora kuzatora cyane Harris ndetse nabo mu bwoko bita Hispanic bafite inkomoko muri Amerika y'Epfo bagaragara ko bamushyigikiye bo hamwe n'abafite amashuri muri ibyo byiciro by'abagore niho impinduka zituruka by'ukuri
mu bari n'abategarugori bageze mu kigero cy'imyaka yo gutora ibipimo bya politiki byose byerekana ko Kamala Harris arusha Trump amajwi ari hagati y'9% na 13%. Paul Maslein ni umuhanga wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ibipimo bya politiki cyitwa FM3 gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California
She gained a lot of younger women who independence.
Yungutse abagore bakiri bato benshi mu badafite ishyaka barimo n'abadafite ishyaka babogamiyeho bari munsi y'imyaka 50 y'amavuko muri bo cyane cyane ariko abafite munsi y'imyaka 40 kandidatire ye yarabahagurukije pe
Who really got excited by her candidacy.
Abagore b'abazungukazi bagize uruhare runini mu nsinzi ya Trump mu matora yo mu 2016. Baronje bamuha amajwi nanone menshi mu matora yo mu 2020 ariko yarayatsinzwe. Muri aya matora yo muri uyu mwaka ibipimo bya politiki byo muri iyi minsi byerekana noneho ko wenda Kamala Harris begeranye cyane mu majwi y'aba bagore b'abazungukazi. Bivuze rero ko Trump yatakaje benshi bashyigikira Kamala Harris. Kubirebana n'abagabo n'abasore bageze mu kigero cyo gutora, ahaho Trump niwe uzi imbere cyane. By'umwihariko mu bavutse hagati y'umwaka w'1997 n'uw'2012 bita Generation Z cyangwa Gen Z, nanone bakunze kwita Zoomers kubera ko bakurikira cyane imbuga nkoranyambaga. David McLennan ni umuhanga mu by'ibipimo bya politiki mu ishuri rikuru ryigenga ryitwa Meredith College ryo mu mujyi wa Raleigh, umurwa mukuru wa leta ya North Carolina, ryigamo abakobwa n'abagore gusa. McLennan asobanura ko abagabo benshi cyane bari munsi y'imyaka 27 y'amavuko babogamiye kuri Trump kubera imyemerere yabo bafite ku bagore.
There has been an increase in terms of the admiration of
abasore mu kigero cya Gen Z n'abantu biyemera birata cyane kandi basuzugura. Biyumvisha ko abagore badashobora gufata ibyemezo bikaze nko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igiye mu ntambara cyangwa mu gihe yaba ihuye n'ikindi kibazo gikomeye cyane ku isi. Ntibemera ko abagore bashobora kuba intarumikwa cyangwa ko bashobora kugira ubushishozi n'ubutwari mu bihe bitoroshye.
Ubusanzwe abagore nibo batora ari benshi kurusha abagabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nubwo bimeze gutya bwose, abakandida bombi Harris na Trump ntawe ugaragara muri iki gihe ko asigundi muri rusange mu bipimo bya politiki bigenda bisohoka muri iyi minsi. Baregeranye cyane mu majwi ku buryo ntawe ugaragara ko ari we uzatsinda ku itariki ya 5/11 gutaha.
Tuti mu duteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Lady Rwema. Nadia Taha ntiwashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe. Nigira ibihe byiza.
Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for some.
somebody like me.